kubandanya kumviriza Radio Ijwi d'Amerika. Radio Ijwi d'Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Urundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imbuga ngurukana bumenye n'ihuriro ry'abantu batandukanye n'ivyiyumviro bitandukanye. Abantu bava mu bice bitandukanye byo ku isi barahahurira bagahanahana ivyiyumviro ku bibazo bitandukanye biri ku mishaha yabo canke bibaraje ishinga. Muri iyo ntumbero izo mbuga zirafise akamaro gakomeye kubera abantu bazifashisha haba mu vyerekeye politiki, ubutunzi, indero n'imibano mu kuronka gushikiriza no guhanahana amakuru mu buryo bwihuta cane. Amari ubwo buryo burakoreshwa kandi n'abafise intumbero y'ugutyoza no gukorera ikibi abandi. Abantu bashaka gucafuza abandi, bashaka gukwiragiza ibinyoma, barangwa n'ubuhumbu, abanyonozi bakabuhariwe canke abarangwa n'ugwanko barabwifashisha kenshi. Uburorero ni bwinshi cyane. Kamwe muri ubwo burorero notanga ni imigwi ishyira imbere inyungu n'ibara ry'urukoba by'abazungu mu gukumira abandi itegurira hamwe imigambi y'ububisha ibicishije ku mbuga ngurukana bumenyi. Akandi karorero gakomeye cyane muri ibi bihekerekeye abantu barangwa n'ugwanko rufatiye ku ibara ry'urukoba binyegeze inyuma y'imbuga ngurukana bumenyi kugira bifatire mu gahanga bakinyi batari bake babirabure bakina umupira w'amaguru mu mashampiyona y'umupira w'amaguru yo mu karere k'Iburaya cyane cyane. Uheruka guhura n'ivyo bibazo n'umukinyi akomeye yitwa Marcus Rashford akina mu mugwi Manchester United mu Bwongereza. Abakinyi batari bake barashikirije ibibazo nk'ivyo yamara bitegereza ibintu bavuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA hamwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA atariko akora ibishoboka kugira kingira abakinyi mu gufatira ingingo ruhasha abakora ibintu nk'ivyo. Hari umuhari w'abantu batanguje isekeza ryo gusaba amasosiyete y'imihora ya internet nka Twitter, Facebook, YouTube n'ayandi guhagurukira ikibazo c'abantu bifashisha iyo mihora yabo kugira bakwiragiza ibinyoma, ugwanko n'ubundi bubisha mu kubazibira kugira ntibashobore kuyikoresha. Abari muri uwo muhari basaba kandi amareta gushyiraho amategeko agenga ibikoreshwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Yamara bitegereza ibintu bavuga ko gushika ubu atantambwe ziboneka zirafatwa. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Athanase Karayenga, umumenyeshamakuru w'inararibonye ari i Paris mu Bufaransa, na Steve Derrick Ndizeye, umumenyeshamakuru w'inkino afisi radio Radio Africa for Hope ari mu gihugu c'u Sweden. Batumire mbanje kubaramutsa. Iki kibazo tugomba kuvuga ni ikibazo gikomeye cyane. Sinzi no mu isaha imwe ko umuntu ashobora kukirangiza, ariko turavuga ibyo dushobora. Nashaka mbere kuri wewe Athanase, dutangure ku ruhande rwiza rw'imbuga ngurukana bumenyi ibiberaho muri rusangi. Ubona akamaro kazo ari akahe?
Akamaro kazo ni kenshi cyane kandi sagaseseshwa muri nkuko wabivuze, abantu bo ku isi yose, mu bihugu byose, imishinzwe yose, abasore, abatama, rwaruka rushasha barahanahana ivyiyumviro, barahanahana muzika, barahanahana ivyigwa, barahanahana n'ibitwenza vyonyene. Hariho abantu bakwize ibintu vyo gutwenza vyo gutegura bikaryoha, ukabona ko ari baremesheje ikiyago. Ikindi navuga ni uko uburyo bushasha buroroshe cyane kugira ngo umuntu akwize ivyiyumviro vyiza nabibi mugabo byiza na byone birashoboka. Ndavyo nk'ubumenyi buri muri iyo mihora igitangaza, sinorinda kuvuga ikintu twese tuzi nka Google ubu nta muntu numwe atataniwe, umunyeshure, umwarimu, umuganga, umudereva w'indege, ukeneye wese ikintu amenya agira ati mbega cyagizwe ryari, cyakozwe na ryari, cyakozwe na nde, hari ryari, ubisanga byose ku mbuga. Icyo ni ikintu cyiza rwose cyatumye abantu bungura ubwenge. Ikintu nacyo mbona kiriko kiratunga kandi gikomeye kandi ari cyiza cyane, nk'uko gukingira isi twese umenga dusigaye tubyumva kumwe. Abantu babona yuko amashamba ariko arasha, ari muri Brezil, ari muri Californie, ubona inzuzi zitwara abantu bakavuga bati ibyo n'ibihe biriko birahindagurika kandi biva ku buhinga abantu twiyumviriye hamuga bugatera uruhagarara mu bidukikije. Nicyo kintu kirakomeye cyane. Kandi tugaruka no ku byerekeye kiza cya Covid, ego hari ibihuha byinshi byinshi cyane abantu bahanahana ariko n'ukuri urazi kiza cya Covid cyashitse neza, cyashitse inyuma ya internet, kuko je ndibaza hamwe hatoba hariho internet. Umuntu amenye ukuri kwaha abantu bari muri Japani, abantu bari muri Etats Unis, abantu bari Burundi, ingene babayeho, ingene bikingira, ingene bahendwa, n'ukuri n'ukuri nibaza yuko tugeze ku ntambwe nziza cyane. Ibibi nabyo turaza
kubiza. Nawe Steve Derrick, icyo kibazo nyine akamaro muri rusange ubona k'imbuga ngurukanabumenyi, uretse ibyo twavuze Atanazi yari karavuga ku bijyanye n'ubumenyi, guhanahana amakuru n'umuvuduko w'amakuru, ningene isi kibanto abantu bakamenya amakuru mu mwanya muto mu bice bitandukanye byo ku isi, ariko ni wewe ubona wokongera ko ku kamaro.
Murakoze cyane. Novuga yuko izi mbuga ngurukana bumenyi bwa social media ubu zaje gutuma itanga ry'amakuru riza ku muvuduko muremure cyane, ririhuta cyane. Nk'ikimenyamenya ngira murabona yuko n'amaradiyo cyangwa amateleviziyo akomakomeye nka yose usanga ategerezwa kuba afise igisata cy'izi mbuga ngurukana bumenyi, kuko ubu umuntu ashobora kurindira yuko adakwicara iruhande y'iradiyo nke kwicangwa arabe televiziyo, ariko rero usanga ubu umuntu ashobora gukurikirana amakuru y'ikibiriraho kuri za Twitter, kuri za Facebook, kuri za Instagram n'ahandi. Ibyo rero ndibaza yuko ari ikintu cyiza, ariko kandi ikintu nacyo novuga cyiza ni uko ubu hari n'ababikorera ko ubudandaji bya business, ugasanga abantu bariko baragurisha ibyabo baciye kuri izo social media cyangwa izo mbuga ngurukanabumenyi. Hanyuma ikindi nacyo novuga cyiza ni uko usanga mbere n'abagira amakampanye mu bya politike usanga bakoresha izo mbuga ngurukanabumenyi, ubu usanga abantu ku giti cyabo bugurura ibyo bita amapaje ya Facebook, ugasanga niho batangira amakuru, ugasanga nka twebwe twikundira inkino, usanga inkino uzisho ushobora kuzikurikirana ikibiriraho andirete uciye kuri iyo mihora y'izo mbuga. Hanyuma basiga nyuma yuko ubu hari n'abaronka akazi kubera izo mbuga, usanga benshi bacisha anonse z'akazi cyangwa amatangazo y'akazi kuri izo mbuga. Hari izizwi cyane za LinkedIn, za Facebook, za Twitter, za Instagram n'izindi nyinshi. Ndibaza yuko uwovuga ibyiza by'ama social media muri ino myaka tugezeho, ndibaza yuko atabivuga ngo abimare, naho kandi hari n'ibibi byinshi kumbure tuzakugerako.
Nibyo twashaka tuze ko murabivuze, ni byinshi cyane akamaro kenshi ingene imbuga ngurukanabumenyi zahinduye ibintu ku isi, ukugena ibintu bikogwa n'umuvuduko bikoregwa ko uko ibintu biba ari byiza bikoregwa kuri izo mbuga. Hari abandi bafise iyindi migambi y'ububisha, nabo nyine bakoresha ubwo buhinga kugira ngo bashike ku migambi yabo y'ububisha. Nibyo nashaka Atanazi mutubwire.
Nubwo bubisha bwabaye nk'ikintu cyahengamye cyagoramye, mbwakivuye ku kintu cyiza, kuko ubu kubera izo social media abantu bose barafise ijambo, barashobora kuvuga, barashobora gushikiriza ijambo n'ivyiyumviro vyabo. Ubwo burenganzira bwo gushikiriza ijambo ni ukuri ntibushasha ku isi. Ubundi wasanga bufiswe n'abamenyeshamakuru, n'abantu bafise amahera, n'abantu bafise uburyo bwo kumviriza amateleviziyo avuye kure cyangwa amaradiyo avuye kure. Ariko uwo ari we wese uciye ku mihora myinshi arashobora gushikiriza ico yiyumvira mugabo rero gushikiriza ico wiyumvira nkakurya novuga nti mwibarabara woci barabara ugasiga kaburimbo nziza washaka ugashiramo n'imihora 20 mugabo ukabwira abantu uti umwe wese niyimenye uca iburyo uva ibubafu nta mategeko naho byapfiriye mu by'ukuri hari abantu bibaza yuko kuri interineti ari akajagari ko nta mategeko ko umuntu ava iburyo cyangwa ibubafu akumva inyuma cyangwa imbere imodoka igaca aho ishatse ibyo si ibyo nicyo kibi twokwiyamiriza kandi mugabo ntitwibagiye ko cavuye ku ciza ikinaco mushinga ntayaraheje kubivuga hari abantu baronka akazi ubu noneho hari n'abakorera muhira kubera izo za social media
nivyo turiko tubira nko muri iki gihe cya covid abantu benshi
bakorera muhira
yego
yego ico ni ciza rwose kandi kiri mu bintu bisa bikingirisi urabona nta miduga myinshi kiri mu mabarabara urabona bimwe byavyuka bavuga yuko byonone ibirere yaragabanutse indege zaragabanutse ariko akazi mu mihingo myinshi mu bihugu vyinshi abantu bariko baramenyera eka na za kaminuza n'amashuri batonye ubu benshi basigaye bigira muhira bizo vyara yandi mabi mugabo n'ukuri je ico navuze ca kare nagira nti imana yabitegekanije neza hakazagura kuza internet hanyuma hakaza ico kiza ca covid biratweretse neza ko iyo internet yaje hageze kuko isi yarigeze aho mbona yuko umuntu yigenga ashike ubumenyi n'ubushobozi mugabo atarinze gufata amayira aja kure arinda kuja mu bindi bihugu ubu nuri i Burundi uri Bujumbura Kigali mu Kirundo afite internet muranganya ubushobozi bwo kumenya ibintu
nawe Steve Derrick icyo kukongera ko ku bibazo ubona biterwa n'abakorera kuri izo mbuga ngurukana bumenyi
ego urakoze cyane na nibyo burya ikintu cyose gifite ibyiza usanga gifite n'ibibi ibyo bibi nabyo nyene si bike urabye ibikorerwa kuri za social media zitandukanye abantu benshi basigaye bagaragariza inzigo z'inzikira zabo cyangwa iterabwoba bakoresheje izo social media hanyuma ikindi nacyo usanga hari aho umuntu wese ashobora gushikiriza ibyumviro bijya by'amakomante ugasanga rero n'ufite iyo mbuga ngurukana bumenyi biragoye kugira ashobore gutora ibyo akwiye gukuramo ibyo bita sensire mu rurimi rwo kumenyesha amakuru kugira ashobore gutoramo ibyo bibi ariko rero urabona yuko abantu benshi ubu basigaye bakoresha izo mbuga kugira bambura abantu babibe kugira abo bita abapedofile bashobore gushaka kono n'abana b'abakobwa bakiri bato benshi bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi nyene hanyuma abantu nabo bagaragaza bimwe by'ivangura ruhu bya racisme usanga bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi kandi ugasanga biragoye kugira umuntu ashobore kubamenya neza kuko benshi usanga n'amazina yabo bayahinduye aho rero bigaca bigorana n'inzego z'ubutungane cyangwa iz'igipolisi zategerezwa kubakurikirana kugira zishobore kubafasha hari mu bijyanye na politiki mu bihugu bitandukanye ubuhono mu bihugu bikomakomeye byarabonetse mu minsi ede aho nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho rero habaye ibintu bitari byige bikogwa hategwa ijya ngoro ya Capitol ibyo rero byaratumye mbere n'ibigo bisanzwe biraba iyi mihora bifata ingingo yo kugara imihora ya social media y'uwahora arongoye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo byabaye nk'imbonekarimwe nibyo umushinga nawe karenga nk'uko yabibuze gushikiriza icyumviro ni ibintu byiza ni ibintu abantu benshi bama bagwanira ariko rero hageze aho umuntu akoresha izo mbuga guhimiriza abantu gukora ibibi cyangwa gukora ibidakorwa ndibaza yuko aba ari ikintu kibi cyane nibaza yuko abantu bajejwe izo mbuga bubandanya bakora na cyane cyane barabe ibyo bihangange barabe n'abakiri bato umuntu ashize ibintu bigaragaza inzigo bigaragaza urwango kuri za social media barabingene bate baragerageza kumukura ku murongo cyangwa bakamwambura ubwo buryo abasanzwe akoresha mu kugaragaza ibyo bibi byiwe
niho nje ku ijambo nari navuze ry'intangamarara ko hatangwe kubaho umuhari uri gutanguza isekeza novuga kampanye yo guremera abo bantu amasosiyete akomakomeye afise iyo mihora kugira ngo barabe ingene bogerageza kuzibira abantu nkabo fise intumbero mbi bara abatwari ko turavuga bafise ugwanko abo barondera bashurashuza abasuma abanyonozi n'abafise imvugo y'ububisha nk'abanyapolitike nivyo nagomba mbaze na Karayenga abanyapolitike twarigeze kuganira uvuga ko nki inyifato y'ukubesha si bose babesha mugabo hariho abayikoresha nka n'ikintu gikomeye mu migambi yabo ya politike baba biyamamaza ni ibintu byanibonekeje abakurikirana ibintu bavuga ko vyibonekeje ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ntwaro ya Trump izimbuga ngorokana bumenyi zaje ivyo bibazo biriho ariko umuntu yavuga ko zaje zongereza za amplifya umuntu agombye kuvuga
mu byukuri uravye mu kanjize kisi mu kanjize kabantu k'ibihugu ubu tuvuga tuti ni social media ikwiza urwango ikwiza ibigenzo mibi ivyo ariko mu minsi yahera yari media zijya zisanzwe amaradiyo amateleviziyo niyo abantu bapfuma bagiye bati ubuhumbu bwananiranye kubera icyo ariko ikindi nacyo mwibuke yuko abakoresheje media zitwari tumenyereye kugira bakwize urwango baturire isi nka ba Hitler ko ni vya kera mugabo si kera rwose aho nta social media yariho ariko urwango rwarafashe rurarandagata baramara abantu ingwano isi yose irahaguruka abantu barapfa barahera imiliyoni z'imiliyoni ivuye ku muntu umwe yifatiye mu gahanga abantu nk'abayahudi nk'abirabure nk'abasigane nk'abahomosexuel nk'uko yabivuga ugasanga abantu benshi imiliyoni z'isi ziramukurikiye ziramwemeye kandi nahone dusubira inyuma gatoya kera simukasi kera cyane ntibuze gutyo abantu bakigira propaganda ya esclavage byabera he mu masengero kenshi wasanga ari abantu bagiye gusenga abapasi bababwira bati abirabure nta mutima bafise mushobora kuza kubafata mushobora kubashora imana izobahezagira kandi izohezagira na business yanyu n'urwo ruzaraza rwanyu byariho ikolonizasiyo yashobotse kubera iki yashobotse kuko hari abantu bari bafise ubushobozi bwo kuvuga kubwira abantu benshi igihe kimwe mu masengero kandi kandi n'ubu si amasengero gusa ya eglise katolike hari yandi masengero bakoresha ibintu byo guteranya abantu mu idini ya isilamu hari ababikoresha amasengero yabo hari abandi bakoresheje abaprotestant abandi bakatolike eka adahari n'ahandi rero icyo ngomba kuvuga ibintu byo gukwiza urwango ibi byo kwifatira mu gahanga abandi bantu si bishasha na gato abantu uriko tumeze usubiye inyuma nkuko mpeje kubivuga muri kahise usanga byariho byari bihasanze byashinze imizi kuva kera mbwa igishasha kandi cyihuti ni kujya nabivuze amaleta adahagurutse ngo agire amategeko nka kujya nyine navuze ku imodoka ntushobora gutwara imodoka utagira perani ntushobora gutwara imodoka utavuze uti ntwara iburyo cyangwa ibubafu amategeko niyo dukeneye ku isi yose kandi amategeko amwe yobuza nk'uko Derek yavuze nk'umuntu avuga mugabo ntumenye uwo ari we akijisha inyuma y'ibintu by'amazina y'ubuhinzi cyangwa amazina atabaho mugabo agacyoza abagenzi
ntabaciriyemo ku bwanyu mwavuze ko amaleta akwiye gushira agakorana akaja hamwe agashyira hamwe amategeko amwe agenga izo mbuga mwavuze ko bitagenze gutyo na kajagari ntumenye umuntu n'ibyo ariko aravuga gutuka ntumenya n'uwo ari we akwifatira mu gahanga ni kukwigushuka ubu icyo cyabaye ikibazo ndanse ku maleta kugira ngo bashobore kugera kuri uwo mugambi
cyabaye ndanse ahubwo urazi ingene interineti yatanguye ari nk'uko urazi ko byavuye mu gisoda cyo muri Leta Zunze Ubumwe cyangwa atikiti abasoda ba Amerika aho bari hose ku isi bahabwa amategeko kandi baba bafite umuhora udacika naho yavuye mu gisoda hanyuma abantu barwanira ukwigenga kubyo ushatse barabijamo jendi tujya mu manama muri UNESCO tumushira imbere liberté d'expression ibihugu byose bishira imbere ya liberté d'expression ibyo nibyo byaremereye amaleta ikintu cyaremereye amaleta n'abantu baciye nk'uko Denis yabivuze babonye inyungu nyinshi amahera menshi n'ubuhinga bwinshi rero ugasanga amaleta asa na ya senzwe na ya rushijwe inguvu na de mouvements sociaux société civile zozo zari zihengamye cyane cyane kuri kwigenga kushikiriza icyumviro cyaba utarize atawize kukuhija ukaryiha abantu bafise amahera nabo baca babishyiramo inguvu nyinshi kuko barabonye ko byari amahera menshi amaleta rero yarasenzwe yararushije ubushobozi mugabo hari n'ayandi maleta agira ati reka tubireke gutyo abantu bariko baravuga abantu bashaka guca amahera bayicire turasanga imigambi politiki ntacyo ariko ubu mwabivuze ibara ryaguye muri kapitoli kubera kujya muri senatari yaratwara amerika kuva ubu nkeka abantu bose barabonye yuko umuntu w'umusazi umwe ari umukuru w'igihugu cyangwa ari umuntu akomeye mu mugambwe cyangwa akomeye mu izini umuntu umwe arashobora gutembagaza ibihugu agatera uruhagarara amaleta rero nabyumve yuko ubu hageze yuko ashinga amategeko
naho ku byerekeye aya masosiyete akomeye y'iyo mihora nk'izi za Twitter za Facebook za YouTube twariko turavuga hari uwo muhari twariko turavuga uri kugaragaza nabo kubaremera mwariko muravuga ko harimo inyungu nyinshi z'amafaranga ni ibintu byumvikana aya masosiyete n'amasosiyete avise amamiliyaridi n'amamiliyaridi yegera n'amamiliyaridi ibihumbi n'ibihumbi aya masosiyete uwo muhari uvuga ko amasosiyete akukwiye kwikebuka ntashyira imbere gusa inyungu z'amafaranga abone ko afise icyo no kwita responsabilite mu gihe ibintu nk'ibyo biko birashika uri kuratanga akarorero nk'umuntu umukuru w'igihugu gikomeye ashobora kuba ibintu avuze bishobora gusenya igihugu gushikaho Twitter ifata ingingo yo kumuzirira kuri uwo muhora burundu n'ikihe kizoteza gukogwa kugira ayo masosiyete abone ko atari inyungu gusa zo gushyira imbere hariho n'iyo responsabilite social yo kubona ko abantu bafise imvugo mbi bashobora guturira isi no gukorera inabi abandi badafise ubwo burenganzira bwo kuba kuri iyo mihora
jewe uko ndabibona ayo masosiyete nta narimwe adokumva yuko hageze yuko bashinga amategeko kandi siko kazi kabo mu by'ukuri amategeko ategerezwa gushingwa n'amaleta hanyuma ajyari masosiyete arya amashyirahamwe afise amahera menshi kandi ayo mahera nabo bayafise ntibanatanga mikori umenye ikintu kibi cyavuye muri iyo media sosiyo ikintu cyihuta ni uko Nations Unies ituma ko ibihugu byose byo ku isi bagategura inama rukoko y'ukubwira bati dushinga amategeko nk'umuntu yanditse kuri Twitter amenyekane avuge izina ry'iwe bamenye aho bamusanga aho abapolisi bamusanga n'amategeko ategereza guhabwa arya amakompanyi yoyo ego yarafashije yarazimije umuriro mugabo mu by'ukuri ry'amasosiyete nta narimwe azokwibwira ngo reka dushyireho amategeko yotubuza guca amahera menshi gusumba ntibibaho n'amaleta ateza kubigira ati ahajya muharenga kurya kuri indege cyangwa imodoka indege ntiguruka uko ishatse hariho amategeko imodoka ntitwaga uko ishatse hariho amategeko abo rero bose bashyize amahera ntibahabwe amategeko kandi amategeko ava muri leta
reka tuze kuri Steve Derrick naho kuri ibyo bibazo ku bijyanye n'ayo maleta n'ayo masosiyete yo mihora ibyo bibazo ubibona gute ubona ari ihe nyinshi yotogwa
rero nibaza yuko nk'uko byakozwe kuri Trump nibaza yuko ayo mashyirahamwe araba iyo mihora ari yo akwiye gufata intambwe ya mbere kugira ahagarike ngo bube gito cyangwa ibyo bintu bibi bishobe bikoregwa kuri za social media kubera iki kubera urabona nk'akarero mu maleta atari make ku mugabane wa Afurika urabona yuko iyo bashatse iyo mihora barayugara na cyane cyane iyo bashaka gukora ibintu bibi bijyanye n'ubwicanyi ubusuma mu by'amatora usanga ingingo ya mbere bafata niyo kugara ayo ma social media kandi aho rero babarisha amafaranga atari make iyo mihora nyene kugira abafashe kugara muri uyo mwanya baba badakeneye iyo mihora mu gihugu ibyo turabizi turamaze kubyumva ahatari hake no mu bihugu tuvamo ariko rero ndibaza yuko ikindi nacyo kibi kandi nuko nayo mareta ayatari make haba muri Afrika haba no ngaha mu bihugu biteye imbere gusanga ayo mareta rimwe na rimwe nayo nyene akoresha iyo mihora cyane haba mu byiza eka mbere no mu bibi rimwe rimwe kuko turamaze kumva abatari bake aho bita aba pirate diplomatique usanga bajya muri ibyo bintu bakamena amabanga atari make y'inzego zikomakomeye mu bihugu ugasanga baratwaye amabanga atari make bakoresheje izo social media hanyuma ikini nacyo novuga nuko n'abantu batandukanye bakorera amashyirahamwe mbere anakomakomye na cyane cyane ay'ubudandaji usanga kugira atyoze ayandi mashyirahamwe baba bariko barahiganwa ku isoko y'ubudandaji usanga bikora kuri izo za social media ariko rero ugasanga ayo mashyirahamwe araba ayo ma social media niyo ashobora gukurikirana ibintu byose bikorerwa kuri izo mbuga bashobora kugara cyangwa kubroka uwo muntu akoze ibitabereye kuri za social media ngira biragaragara nk'ibijyanye n'indirimbo zimwe zimwe iyo ikoresheje kuri Facebook usanga ubwo nyine ayo mashyirahamwe ari za Facebook cyangwa za Twitter cyangwa ukoresheje ama video atari ayawe udafite uburenganzira baca baguhagarika none kubera iki abantu bakora ibibi kubera ko abo bantu bagaragaza inzangano cyangwa iterabwoba kuri za social media batubuga ibyo rero ndibaza yuko ku bwanjye ku byo niyumvira nuko nibaza yuko intambwe ya mbere yari ikwiye gukorwa n'ayo mashyirahamwe araba iyo mihora kuko amareta yoyo amwamwe usanga anakoresha izo mbuga mu bikorwa bibi cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turi kumwe n'abatumire Atanaza Karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye ari i Paris mu Bufaransa hamwe na Steve Derrick ndizeye umumenyeshamakuru w'inkina afise Radio Africa for Hope ari mu gihugu c'Ubusweda. Ngaruke kuri Karayenga naho abaronderera amakuru kuri izo mbuga aho no kwita les consommateurs de l'information benshi n'abaciye ubwenge ibintu byinshi babona kuri izo mbuga babifata nk'ukuri kuri kwa Bibiliya niki yacokogwa kuri bo kugira ngo bashobore kumenya tubako turavuga nk'abajya bagize kijya gitero kuri Capital ibintu byose bategura abayobozi babo babitegura bakoresheje izo mbuga ibintu byose bahakura basoma babifata nk'ukuri nk'uko ibyavugwa nk'uko bonyine babyivugira n'umukuru w'igihugu w'ico gihe ibyo babwira byose babona ko ibyo avuga ari ibintu bateza gukurikiza amabwirizwa yiwe niki yo kuri abo barondera amakuru kuri izo mbuga bomenya ko amakuru yose ari kuri izo mbuga atari amakuru y'ukuri gutandukanya ugwatsi n'ururu
biragoye kuko abantu kubanganura abana muri icyo gihugu urimo abantu bakurikiye Donald Trump bashika imiliyoni 80 gutyo kazishika abamutoye abone ko bahangana bigoye kubera bigoye kuko bica mu nyigisho bica mu kwereka abantu yuko ikintu wumvise ku muntu naho ari umuntu wemera wizeye mugabo ariko akosha kibi naho bigoreye kuko umunyagihugu ari we wese ari umunyamerika ari umushinwa ari wo muri mexique cyangwa muri afrique du sud niryari azogi ati ego mukuru w'igihugu aravuze mugabo icyo avuze nje ndashobora kumubeshuza cyane adafite uburenganzira bwo kutabyemera cyane adafite uburenganzira bwo kurondera ukuri kundi kudahuye n'ukwiwe niryari tutoronka abanyagihugu mu bihugu byose byo ku isi afise ubwo buhinga bw'ubwira ati n'ubwo bushobozi n'ubwo burenganzira bwo kuvuga ati icyo ubwiye reka banze mbinyuze reka banze ntohoze icyo kintu rero gica muvuga mu ishuri mu miryango ariko n'indero bifata umwanya muremure ni nk'uko muvuga uti mbega none bizokina ryari kugira abantu bose bakundane ntabe hakiri ubisha bwo kwicana n'ibindi n'ibindi bifata umwanya muremure ariko mugabo urazi uko imyaka igenda nukuri abantu baratahura kandi icyiza kiduva mu kibi Trump yatweretse yuko aho ububisha bwo gukoresha interineti ushobora gutwara ibihugu ushobora kugera ndibaza ko mu bihugu byinshi abantu batwara nk'uko Derrick yabivuze n'ejo bundi ibihugu ntarinze kutuka mugabo uganda ejo bundi harabaye amatora baca barahagarika interineti
byarabaye no muri Ethiopia
ego iko cyane
kandi yari amatora muri Ethiopia mugabo ni muri Jangwano muri Tigre baraziriye internet mu kiringo bari kubagwanayo
mugihe kimwe urashobora kubitahura kuko ukomeje internet mugihe abantu bariko barakubitana makose cyangwa imitanga cyangwa bariko bararasana bashaka koresheje nyine kugira bakwize urwago bakwize akajagari mugihe kimwe birumvikana mugaba mu kindi gihe nkuko Derek yabivuze hari abikoresha kugira ngo niba amatora amenye ibyo nabyo ni indwara nshasha ni indwara iyo mu bihugu bya Afurika ni indwara y'Iburundi kuko twese turi Abarundi tuvuga Iburundi warabonye ko abantu ataca bagitsinda umukuru w'igihugu abiramenya amatora biciye mu buryo bwinshi akemanga akajya imbere y'abantu umusuma vore nkuko twari tubivuga tukiri abana akabwira abantu ati njyewe natowe atatowe ibyo nibishasha mugabo nikurabya mu minsi izoza ndibaza uko hariho abantu benshi ku isi bariko baracenga bagira ati oya uwo muntu ushaka kuvuga sintegeza kubyemera ntegeza kujiniza ntegeza kuraba abandi kuko babyiyumvire upasi wewe wavuze ngo ukuri kwa bibiliya erega bibiliya si siyansi bibiliya ni ukwemera urashobora kubyemera ntubyemere mugabo si ubumenyi uvuga ngo ntibuhinyuzwe bibiliya si nka korowani si ubumenyi budahinyuzwe rero icyo navuga abantu uko turi twese umwe wese twige guhinyuza twige kwanga kuca inyuma y'umuntu ubwo ni uko aturushije akarimi cyangwa aturushije amatungo cyangwa aturushije ubushobozi cyangwa aturushije inkoho tumenye guhinyuza tumenye kwanga tumenye gutohoza tubaze abantu bazi ukuri kandi abantu batushakire ikintu kandi
Steve Derek nawe ku Derek abantu basoma ayo makuru barondera amakuru ku mbuga ngurukana mumenyi kenshi ibyanditse byose bakabifata nk'ukumengana ibintu by'ukuri si bose abazi gutandukanya ugwatsi n'ururo ariko ihe nabandi ibyo babonye babifata uko nyine bakibaza ko ari by'ukuri hari n'abavuga ko nk'abanyeshuri benshi ubu basa n'abanebwe batakije nka kera internet zitarakomera nko mu bibliotheque bakiga cyane bakamenya ukuri aho ibintu biri abavuga ko hariho abadebukirwa bagafata amakuru baronse ku mbuga ngurukana bumenyi bagaca bakora nk'amadevoir yabo canke ibindi mubivuga kwiki
reka mbande mvuge ku ruhande rwacu nk'abamenyesha amakuru ndibaza yuko umumenyesha amakuru wese imbere yuko atanga inkuru nibanye naha abayikuye hose ategerezwa kubanza kumenya source yayo isoko yayo kugira ashoboye kuyisangiza nawe abandi ibyo ndibaza yuko mu mwuga wo kumenyesha amakuru umutama dukurira mu mwuga arabizi cyane ndibaza yuko ibyo nuko nyine bitegereza gukora dushobora gufata inkuru yose ubonye kuri Facebook cyangwa kuri Twitter y'umuntu mbere utanamenye neza hanyuma ngo uce ugenda uyisangize abandi hanyuma nk'abantu basanzwe reka ndibaze uko ikiganiro kiriko gucumbirizwa cyane n'abantu bumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ndibaza yuko ahanini tugabo bihugu novuga yuko bikiri inyuma mu bijyanye n'inzira y'amajyambere abantu bize si benshi cyane ubu umuntu wese ashobora kuronka telefone nziza ashobora gushyira ko Facebook Twitter cyangwa Instagram ugasanga arashobora gukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi abo rero nibo biba bigoye kugira ushobore kumwumvisha yuko inkuru yose abonye kuri social media atariyo ibyo rero usanga bigoye cyane ariko ndibaza yuko hugwizwa ibyigwa nk'ibi muri ko muratanga muri kino kiganiro abantu bakamenya ibyiza n'ibibi bya social media ndibaza yuko byogenda neza ariko kandi kebura abantu bose na cyane cyane abazi ubwenge bize bashobora gusoma hariho uburyo bw'uko umuntu ashobora gukoresha akaba verifye n'izo mbuga ngurukana bumenyi za Instagram Facebook cyangwa Twitter izo rero iyo umuntu amaze kuba verifye ntibashobora kumwiba konte yiwe ntibashobora gushyira ko ibyo bishakiye kuri konte yiwe kandi biba byoroshye yuko icyo yokora cyose ari kiza ari kibi ashobora gukurikiranwa ugasanga ari byiza biba biramufashije cyangwa bifashije abamukurikira ari bibi naho ugasanga n'inzego zibijejwe zirashoboye kumufata nibaza rero yuko ikintu cya mbere n'izo nyigisho abantu bamenye yuko izi mbuga ngurukana bumenyi zirafise ibyiza kandi bitari bike zirafise n'ibibi byinshi bitari bike nibaza yuko
byoba byiza imbere yuko umuntu afata ikintu akuye kuri social media iyo ariyo yose yobanza kwiyumvira rimwe kabiri gatatu kane niyashika kugindwi amaze kwiyumvira karaba uwo muntu yabyanditse cyangwa aho byandikiwe ndi neza yuko azoba yatoye ukuri kwabyo yuko ibyanditswe ari ukuri cyangwa ari kinyoma ariko kandi ndibaza yuko atamuntu muzima atamuntu afise ubwenge ashobora kuzana inzigo yinzikira mu makomantere cyangwa mu kwandika ibyo yishakire kuri za social media kuko ndibaza yuko ubuntu buturanga ubuntu bw'umuntu naho nyine bugaragarira mu byo akora bugaragarira mu byo asangiza abandi no kuri izo mbuga za social media zidasigaye inyuma kuko turamaze kumva uburorero butari buke abantu babuze akazi kubera iki kubera abatanga akazi bashobora no kujya kuri izo social media bakaraba ibyo uwo muntu ahora asangiza abandi ugasanga umuntu baramukuye mu ihiganwa ryo kuronka akazi kubera ibyo yandika ibyo rero ndibaza yuko ari byiza yuko n'abakoresha izo mbuga bobanza kwanza bakeza imbuga zabo batanzwe bakoresha bakaraba yuko ibyo batanga ibyo bashirako bifitiye akamaro abandi bashobora kubisoma cyangwa kubikurikira ibyo ndibaza yuko biri mu byo tuma abantu bose bashobora kumenya yuko ibyanditswe kuri izo mbuga ari byiza cyangwa ari bibi ari byo kwizera cyangwa atari byo kwizera
nashaka mbaze Athanase Karayenga kuvyerekeye abo baba bafise ubwo bubisha bakaja kumbuga ngurukana bumenyi kwifatira mu gahanga abandi kubatuka kubambika icyeyi bakura kwa gahuzu ikintu baba bashaka gushika ko harabavuga ko kenshi abantu nkabo baba bafise ibibazo nabo nyene mu buzima bwabo bakarondera abandi babitako kandi bataba bafise ubutwari buhagije bwo kurondera uwo muntu baba baronda kwifatira mu gahanga bakagenda bakabona na maso muyanda kamubwira ivyo abashaka kuvuga babona uburyo bworoshe no kwinyegeza inyuma y'izo mbuga ngurukana bumenyi ko babazi ko byoroshe adashobora guhangana n'uwo muntu amaso muyandi bataba bafise courage nivyo
oya ne abumbye bakera bo mu Burundi bavuga ngo baratukana bahana hani bikomo ari ku musozi uyu n'ubundi ari ku wundi musozi ibyo byabayeho social media zitaraza ukiye mu isoko ibujumbura cyangwa igitega cyangwa mu Kirundo kumviza abantu ibyo bavuga ni byinshi kandi usanga bimwe ari urusaku babeshera naka ntibamubenentaniriza ibintu ibyo n'ibintu bigenda n'akamere k'abantu ndibaza ko bitse ubwoba cyane igihambaye mu by'ukuri ni uko nk'uko nabivuze amaleta yokumva yuko ari ngombwa afata amategeko yubahiriza iteka ry'umuntu wese ubutuswe agashobora kwitwara ehera muri mu bihugu byose hari ibintu bita code penal iranditswe hari ibyaha barakubwira bati ubesheye naka wabambitse ibara mucyoje uzohanwa gutya bazogucira urubanza utange amande ibyo birimo biranditswe kandi abacamanza barabikoresha ariko ivyo ntibirashika kuri internet birashika kuri social media naho bipfiriye hari abantu bibaza yuko interineti ari akajagari kuvuga ibyo ushatse kutuka umukuru w'igihugu ushatse cyangwa ugatuka umupasiri ushatse cyangwa ukanduza umuntu wese uwo ari we wese wifuza gucyoza ibyo ntibibaho muri code penal hariho amategeko abivuze kandi abihari no muri yari bikwiye kumera interineti si akajagari interineti si ahantu batagira amategeko interineti si ahantu kuvuga ngo bifashe mu gahanga uwo ari we wese ngo ndamutuke ndamwandika ibara hanyuma ngo nacyo ntibazakurikirane ikintu gihambaye kintu kitavuba ni uko abantu bamenya yuko hariho amategeko hariho ibihano hariho ubushobozi bw'abapolisi kuzakurondera bati wowe wavuze naka watuse naka ufatwe kandi uburanye
na 18 d'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku kamaro k'imbuga ngurukana bumenyi ibihabera amakuru ahatangirwa ubumenyi n'ibindi hamwe n'uruhande rubi rw'ibivugirwa n'ibikoregwa kuri izo mbuga turi kumwe n'abatumire Athanase Karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye ari pari mu Bufaransa na Steve Derrick Ndizeye umumenyeshamakuru w'inkino afise na radio Africa for Hope ari mu gihugu c'Ubusweda nze kuri wewe Derrick dako turavuga nyina bo baje inyuma y'izo mbuga bakifatira abantu mu gahanga kabakura kwa gahuzu bagatuka n'abantu bataza taho nazohurira mu buzima nagomba nze ku kibazo icyo kibazo gikomeye nkuko nabivuze mu ijambo ry'intangamarara kubijanye n'umupira w'amaguru abakinyi cyane cyane bafite urukoba rwirabura bamaze igihe bidoga kugenera ifatirwa mu gahanga n'abantu baba bafana cyangwa abandi bantu iyo habaye inkino ntibisaba nuko baba bakinye nabi cyangwa umuntu yavuga ngo batwawe n'agashavu birabaryohera kubona bariko barabifatira mu gahanga kubera ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba natanze akarorero gaheruka kuba k'umukinyi Marcus Rashford akina mu Manchester United mu Bwongereza ariko siwe wenyine n'abandi benshi baciye mu bibazo nk'ibyo nkaba Raheem Sterling n'abandi benshi benshi bakinyi bakomakomeye n'abadakomakomeye icyo kibazo kikaba aba bakinyi barituye FIFA baritura UEFA ko uko bishobora kose kugira bibakingire ariko ingingo amashyirahamwe yafashe gushikubaka babona ko adahagije ni kuki icyo kibazo gikomeye cyane muri ibi bihe kubera iki toteza abo bakinyi babirabure bashaka gushika kuki
icyo kibazo rero ndibaza yuko gifitaniye isano ritari rito n'ibyo nyene twariko turaganira bijanye na social media kuko umuntu washobora kugutyoza acishije kuri izo mbuga ibyo rero nibyo bigaragara cyane naho hari ibigaragarira kubivuga usanga mu bafana umuntu baramukomeye induru y'inguge kandi atari inguge babuhora urukoba rwiwe na cyane cyane kubera wirabura turabizi na cyane cyane mu bihugu by'Uburusiya kandi mu bihugu bya buraya y'ubuseruko mu Bwongereza ntibyari cyane ariko rero mu Bwongereza usanga cyane cyane biba mu bafana cyane ugasanga ku izo mbuga ngurukana bumenyi niho bibereye ibyo rero rimwe na rimwe hari igihe polisi bijyamo ugasanga barahanye umuntu yabikoze ugasanga afunze iminsi mike bamuciye amande baramurekuye ibyo ntibiba bihagije ariko rero ingingo ya mbere yategezwa gufatwa nayo mashyirahamwe y'izo nkino FIFA canke UEFA ndamaze kujya mu nama rukokoma ijyanye n'ibyo onye baravuze ibintu byinshi ariko rero gushika biraboneka yuko ari FIFA canke UEFA ibihano bafatira umupana canke mbere n'umukinyi aba yakoze ibintu nk'ibyo bifatiye ku ibangura bidahagije ngira mu minsi yeze byaraguzwe ku mukinyi w'umunyayirwe Edinson Cavani asanzwe muri kino gihe ashikira Manchester United yifashishije amajambo make ariko aganira n'abantu kuri social media kuri Instagram ijambo rimwe gusa ryatumye ahanwa n'ishami ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza ako kari akarorero gato ariko nibaza yuko igihano cyo gusiba inkino zingahe yasibye kitari gihagije ahubwo yabona hari hakwiye no kumufatira ibihano bikomeye cyane bishobora no kumubuza gusubira gukina ihiganwa ryose rikorera uyu mwaka ibyo nibaza yuko n'abandi atamuntu n'umwe yosubira gucica mu kanwa ijambo rifatiye ku macakubiri y'urugo ariko rero turamaze kumva abakinyi batandukanye mu Butaliyano abakinyi barankana bapfa ibyo onye mu Bufaransa ekipe iserukira gihugu yuzuyemo abakinyi bafise abamuko muri Afrika kubera birabura bifite umugwi iserukira gihugu Bufaransa ugatindwa amakosa yose usanga bayatakuye abo bantu bafite amamuko muri Afrika n'ibintu birabaje cyane ndibaza yuko ari FIFA ari ibimenyetso itanga byo kurwanya iryo rondora barakwiye kubyongereza kuko turazi yuko icivugo cya UEFA na cyane cyane ku mahiganwa akurikiranwa benshi ya Champions League harimo respect n'ibijya baba bashatse gushyira imbere mwubahane hanyuma kandi no mu budasa bwanyu mwubahane hanyuma kandi ndibaza yuko ari abakinnyi benshi bamaze kugira icyo babivuga ko yuko amacakubiri afatiye ku rukoba nta kibanza afite mu bijyanye n'inkino ariko nibuza ko yuko bamwe babandanya babikora babandanya binyegeza inyuma ya za social media ugasanga bariko batuka abantu bariko bacyoza abantu babahura ingene basa ingene Imana yabaremye canke amamuko yabo nibaza yuko hageze yuko ayo mashyirahamwe akomakomeye y'inkino ahaguruka naho bibabaje cyane kuko hari n'amashyirahamwe y'izo nkino nyene kandi mpuzamakungu usanga ashyira inyuma ashaka gushyira hasi abakinnyi canke abanonotsi bafite amamuko muri Afurika kubera ububangutsi bwabo ariko na cyane cyane waraba ibintu bafata mu kubahana canke mu kubahagarika usanga ari ugurugu rw'iyo baje bava muri Afrika no tanga karorero uraze ngibyo bari ko barahora ubununutsi kazi w'Uburundi kazi Francine Niyonsaba rurangiranwa ku metero 8 n'umunyafrika yepo kazi katere semenya niba dubwo ko abo bari ko bararenganwa bararenganwa kuko bari ko bahungwa ingene Imana yabarengiye ingene bameze ubangutsi bwabo n'icyo barabahunga zineza iyo abari umuzungu ibyo bataba bari ko barabikora ariko rero ndibaza yuko hakwiye yuko n'amareta usanga abakinyi bamwe bamwe b'abanyafrika bavamwo yarakwiye guhaguruka ashigikire abo banonotsi cyangwa abakinyi babo kugira biyamirize ako karanda n'ayo macakubiri basa n'uko bariko barakoregwa n'ayo mashyirahamwe mpuzamakungu.
Yego, urakoze. Athanase Karayenga, itangazamakuru muri iki gihe cy'imbugangurukana bumenyi n'iki iryo tangazamakuru ryoterezwa gukora kugira ngo ritange amakuru y'ukuri ribandanye ritanga amakuru y'ukuri ku bayakeneye muri iki gihe hari izo mbuga ngurukana bumenyi aho ibintu bishobora kurengera urugero bikaba kajagara
reka mu by'ukuri ari social media cyangwa ibya media classic nuko twahora tubyita kera ibanga ni rimwe amabanga ni amwe wewe uri muri journal New York Times cyangwa ukaba muri Le Monde cyangwa ukaba muri journal yo muri Suède cyangwa mu Bushinwa hariho hose ikintu cya mbere wisunga ni ukuvuga ukuri ukagerageza kuvuga ukuri ukuri uko ukuzi watohoje kandi wahaye ijambo abantu bose begwa icyo kibazo rero ikibabaje muri social media ni uko biragoye guha ijambo abantu miliyoni umuntu ashobora kuvuga icyo yishakiye ari muri Vietnam akavuga ikintu kitamwerekeye mugabo acyoza nk'umuntu ari muri etaje uri muri Brazil agacyoza uri muri Egypte bigaruka hahandi wowe naho wowe ufise social media uri radio ikomeye nka BBC na Papa de l'Amérique uretse abantu bakavuga ibyo bashaka ni ukuri nta cyo uzoshobora guhagarika nta na kimwe ushobora gukora kugira ngo abantu bareke gutukana keretse amategeko ahabaye amaleta ashyizeho amategeko kandi warabonye yuko mu minsi yahera harabaye ingorane ya jonali yitwa Iwacu i Burundi mugabo kuva amezi ane yandi yari amaze guhagarika uburenganzira bw'uko umuntu wese ashobora gusiga icyumviro inyuma ya article ya Iwacu birya si byiza na byone kuko umenga uburenganzira bwo kuvuga icyo wifuza cyo kwandika icyo wifuza natwo tuzobupimirwa na leta natwo nibyo si byiza nibyo ni ukubyirinda rero ngarutse ku kibazo cy'iwawe ari abamenyeshamakuru ari ibimenyeshamakuru ari amaleta ari abanyagihugu twese nitwige kumenya yuko hariho amategeko amategeko ategerezwa kutugenga kandi amategeko ategerezwa kuduhana kandi amategeko ategerezwa kutwereka inzira nziza zo guhanahana amakuru yo guhanahana ibyiyumviro byo gukekeza washaka ntibigucirwa yuko umumenyesha amakuru akekeza abatwara ibyo ni uburenganzira bwiwe kandi abanyagihugu barabishima iki nacyo navuga ni uko cya nyuma ni uko Frederic uko yabivuze ayo mashyirahamwe mpuzamakungu ereka nayo narazikiwe kuko mumenye yuko inkintu nka nyinshi zo ku isi zikomakomeye kuko zifise amahera menshi 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 cyane bica bigaruka hahantu barya abantu bafite amahera bafite Manchester bafite Paris Saint Germain bafite ayandi ma ekipe akomakomeye bafite Barça baca amahera menshi cyane nicyo gituma bagira batinya kuvuga bati wowe uvuze nabi ndaguhane umuntu avuze nabi ugasanga nawe akukwega ni publicite publicite isanga amahera menshi niho usanga nabo bazitirwa n'uwo munoho w'amahera
ntaguciriyemo bivuze amahera nibyo hari nk'abakinnyi basaba ko umukinnyi umwe muri bo muri ekipe yabo acyojwe n'abo barorerezi bamwita inguge bavuga yandi majambo bamutuka ko match yocihagarara mwari kumwe muravuga muri ibyo by'amahera match ihagaze n'amahera bagiye abarorerezi nk'abatogaruka nako nshaka mubandanize kuri icyo cyiyumviro
yego n'ukuri kuko urabye nk'abarorerezi batanze amahera ariko umenye harya hariyo publicity mashira hamwe yagandaze ibintu harya kuba cy'umupira ariko umenye inyuma yaho hariyo ama televiziyo ariko arerekana uwo mupira abo bose batanga imiliyari z'amahera z'amadolari z'amaeuro ibintu biteye ubwoba nicyo gituma usanga abantu bafite amashyirahamwe y'ugukina usanga babiraba mirenengwe ukamenga umuntu atutswe ibisanzwe bizohera agashaka ukazohera kuko afata amahera menshi hama ugasanga bamunigiramo menshi mugaye ikindi cya nyuma navuga ni uko burya ikintu kigira aho kigera uraje abantu bakina neza mu migwi myinshi y'iburaya cyane cyane bava muri afurika kandi umwirabure mubi ni umwirabure akina muri ekipe gusinze umwirabure akina muri ekipe y'iwawe atsinda aba mwiza twengeje abantu rero muri ibi birere by'iburaya niba batabona yuko barikura ko amahirwe y'ukuronka abakinnyi bafite inguvu bafite ubukerebutsi biruka gusoma abandi abo bose nta benshi bava muri afurika hagaritse acakuri ivyo bitutsi bazoba bari barasiba ivomo kuko mu bihugu vyo muri afurika hazoguma havamwo imisoro ikomeye ikerebutse irusha kwiruka abandi niko bimeze abandi bafite ubundi buhinga mugabo abanyafurika icyo nacyo barakiturekera rero abafite amashyirahamwe bokwikebuka bakagira bati oya ibihugu vya afurika naho biteba guhagabuka bigakingira abantu bavi iwabo reka twe tuzi icyo batumariye tubakingire
yego wariko uravuga ko cyane cyane usanga toteza nk'abo bakinyi b'abirabure abanyafurika cyane cyane abo babifatira mu gahanga babacyoza kenshi naba bari nko mu ekipe abari kakina niyo ekipe abo birabure barimwo hari abavuga ko bashaka kwaca intege niko ubibona Steve
intumbero yabaye nta yindi se nta yindi atari yo nyene yo guca intege yabo bakicanke abanonotsi ariko rero ndibaza yuko ikindi nacyo ari iciyo nzigo abantu baba bafise kuko turazi yuko atari bose bifuza guca intege abandi ariko bakora kuri ayo macakubiri afatiye ku rugo ivyo rero ndibaza yuko nibyo ni ya nzigo ni kwa kuntu ko guca intege abandi ariko rero si bose babikora kuko hari abandi banabashyigikira kandi ugasanga ntibasangiye urwo ruhu ariko ni ka gatima kabi abantu bamwe baba bafise
mu kurangiza twavuze ibyiza bibi bibira ku mbuga ngurukanabumenyi mukurangiza Athanase Karayenga ariko umuntu yitegereje ibyiza bibera ku mbuga ngurukanabumenyi biruta ibibi bihabera
sindabizi mugabo nta muzani uriho wigupima ngo ibyiza bibi n'ibibi mugabo ibyiza biriho byinshi cyane ibibi biriho byinshi cyane igihambaye ni uko abantu kuko nari nabivuga kare abantu cyane cyane abatwara bagira inama vuba kwihuta bagira inama zo gushinga amategeko tuve mu kajagari tuve mu bitutsi tuve mu bantu bashaka guca amahera menshi erega n'ikindi kibi muri ibyo byose twamye tuvuga bya social media ikindi kibi kibabaje ni uko izo social media zose nka zose nizo muri Etats-Unis n'abanyamerika rero abanyamerika wumva yuko baraturushije ubumenyi baraturushije ubuhinga bwo gushinga ama social media rero twoca tubahebera burundu ubwo buhinga bwo guhanahana amakuru ubwo buhinga bwo guhanahana umuziki amasinema bica tubyo twavuze kare byo gukora tubihebera abanyamerika ko ubwo nta bundi buryo dufite kuko abanyafurika bogira imihora rwabo nka kujya ko bashinga mugabo bashinga nuko bafite ubundi n'imigeso mbi yo kuzitira abanyagihugu babo cyangwa barya ba rusiya n'abandi bafite ubushobozi mugabo baca bazitira uburenganzira bw'abanyagihugu bwabo ariko iburaya ubwo karaciye ingani iburaya habure ikintu cyokwitwa facebook y'abanyaburaya muri afurika twobura ikintu cyokwitwa twitter mugabo gitwarwa n'abanyafurika icyo kintu cyo kubona yuko abantu badutanze mu bwenge nivyo ivyo mu kubikurira inkofero ba facebook n'abandi ibyo byatangwe turabizi ariko ni ukuri nibyo badajya guca yuko ubuhinga n'ubumenyi bwose bwoca muri social media z'abanyamerika ibyo ntibishoboka harageze yuko amaleta nayo nagira ati oya stop hagarara ibyo ntibishoboka kubadaza
Yego mukuru hangiza nawe Steve Derrick icyo kibazo nyene ubona ibyiza birengeye ibibi kuri kumbuga ngo kana mumenye cyanke nta kumuntu ashobora kubipima ngo abimenye.
Ege ku ruhande rwanje ndibaza yuko ibyiza bibera kuri izi mbuga ngurukana bumenyi nibyo byinshi gusumba ibibi, hanyuma kandi mfite ibyizigiro yuko ibyiza bizobusumba bizokwa ibyizigiro byama bitsinda mfite ibyizigiro yuko ibibi bizokwama bitsinda ibibi, kandi nzi neza yuko ukuri kuzokwama gutsinda ikinyoma. Ibyo rero ndabivuze mfatiye kuri abo bakoresha izo mbuga, benshi barabikoresha mu byiza. Urabye abo bakoresha ibibi mu gutanga mu kuvuga mu kwerekana inzigo y'inzikira cyangwa mu guca intege abandi cyangwa mu busuma mu biki, usanga ari bake cyane gusumba igitigiri cy'abakoresha izo mbuga ariko bahana batanga ibyiza. Ibyo rero ndibaza yuko icyo novuga ni uko notera kamo yuko abantu na cyane cyane abari kubaratwumviriza abari kubumviriza radio Ijwi rya Amerika, ndibaza yuko icyambere ni uko bogerageza kubandanya bagendera ubuntu bakabona yuko gushikiriza icyumviro bishoboka kugishikiriza neza utarinze gutukana cyangwa utarinze gutyoza uburiko uburavuga. Hanyuma ikindi nacyo ndibaza yuko nuko twige ingene izo mbuga zikoreshwa na cyane cyane ku ncabwenge. Turazi yuko hari ibyigwa cyangwa amashuri ategurwa yo kugira abantu biyungura ubumenyi ingene bashobora gukoresha izo mbuga na cyane cyane no kwigisha abantu ingene zikoreshwa.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Barabatumire Atanaza Karayenga umenyeshamakuru w'inararibonye ari Paris mu Bufaransa, na Steve Derrick ndize umenyeshamakuru w'inkino afise radio Radio Africa for Hope ari mu gihugu cy'u Sweden. Bako turavuga ku byiza n'ibibi bibera ku mbuga ngurukana bumenyi, nico kogwa kugira ibyiza ari ivyo bitsinda ibibi. Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro, murakoze.
Murakoze namwe cyane.
Zibara Dijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi, yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi, yabaye
igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu Bakarolero, bakarolero, batanga makuru.